Kira
ni kiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabahaye mwaramutse gwaruka na mwebwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Umwana yitwa imfubyi iyo yabuze ababyeyi naho yoba umwe gusa. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryemeza ko imfubyi zishika ku miliyoni 16 ziri munsi y'imyaka 18 ari izabitewe n'ikiza cy'indwara ya SIDA. Mu bababa imiliyoni 14.8 baba munsi y'ubugaragwa bwa Sahara ari nacyo gice cy'isi Uburundi buherereyemo. Mu bihugu byasinzikaye gusumba ibindi nka Botswana, Zimbabwe na Swaziland, abana bagizwe imfubyi na SIDA bari hagati y'ibice 12 na 16%. Naho igitigiri cy'abaronka imiti pfufahaza SIDA kiguma congerekana, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ribona ko ku isango ry'ibihumbi 2015 imfubyi za SIDA zizoba zikiri nyinshi cyane. Kuva icyo kiza giteye, amashyirahamwe ategamiye leta yihutiye kubaka amarerero. Ariko rero iyo ntiyabaye inyishu irama y'ingorane z'abana b'imfubyi, kuko ikiguzi cyo kubagumana muri bene ibyo bigo cyabaye umurengera. Uno munsi abatari bake bibaza ko byoba byiza abana b'imfubyi barerewe mu miryango, mu bisanira canke mu bagira neza bemera kubakira n'ahatacyo bo babafana. Ukugira uruhara mu buzima busanzwe nk'abandi bantu byofasha imfubyi za SIDA guha intumbero n'agaciro ubuzima bwabo. Mu kiganiro cyacu kira cuno munsi turibaza tuti, mbega kazoza k'abana bavuka ku babyeyi banduye umugera wa SIDA n'akahe? Kuri mikomuka muri kumwe na Diane Ndonse, nkaba ndabahaye rero ikaze mu kiganiro kira. Kwinjira mu kiganiro nyezi duha ijambo gwaruka rutandukanye. Mugenzanje ara Ivirankunda ababaza ati, twokingira gute ingaruka mbi zishobora gushikira abana bavuka ku bavyeyi banduye umugera wa SIDA? Ngibi byiyumviro nabo bamushikiriza.
Bisa ko leta yubita kagumi bafasha ibakwirikarana kandi ifashanyo kubera baba bakenye, urumva nta sinanya bafise n'impfubyi zashizwe n'abishwe n'umugera wa SIDA.
Kira nti vyiza no kuraba iyo bariko baraja nimba ronsa ko kazita ko itagatoyi canke uwo mugabo numengo ni muto abone ko uwo mwuga ushobora kumupfiramwo umwuga munini.
Ariko ari nk'umuntu ashobora tereka ndamutunga uyu mwana urumva mutunze ntesha munyagura ukomba amazi.
Abandi bo bandanya babahimira bakaba n'imanuro bakaraba no kongena nyene abo bande nabo batarandura bakaraba ibandura.
Urashobora guheza ishuri ryawe ugasanga ushikiye mu ibarabara, iyo batanguye kugukumira nawe ntibiheza ngo biguhe umwizero wa kazoza.
Mu gihe wiyumvire cyane kunyegeza indwara yawe bituma udashobora kwagukirwa mu bikorwa uri kurakora, haba mu muryango bakwiye kumutahura bakamufasha no mukumuha icyo cyose iyo bakeneye.
Baruka bagenda umugera wa SIDA uyu munsi ruragera mu bigero rukubaka rukarondoka abantu bakomeye nk'abandi barundi bose. Uvuga tuti nitwo kwicara ngaho guturera amaboko ngo hariho abanaba ariko baradufasha rutegure kazoza kago.
Kubahatira kuja mu mashuri abo bantu baje barasuzuma ko uyo muntu areza abana akurikije amategeko, bagategekanya yuko umwana mukuru ashikanye imyaka 18 asubizwa ivyo ababyeyi basize.
Umwana yagizwe imfubyi na SIDA arinda kwemera kuba ukundi gushasha. Ububabare butewe n'urupfu rw'ababyeyi kongererezwa nuko akatari gake ubuzima buba bubi gusumba ubwo yahoramwo. Ivyigwa vyakozwe mu bihugu vyasinzikajwe n'iyo ngwara gusumba ibindi Ubuganda vyerekana ko ibitigiri binini by'abana bafise ingorane mu nyifato yabo ari iby'impfuvyi za sida. Akarorero ni nk'ukwamana imyitwarariko cyangwa ishavu ridahera. Uko umujyana ku ishure ni kimwe mu byotuma yumva ko afise agaciro, agakurana icyizere cyo kuzoronka akazi no kuzogira ubwigenge mu by'ubutunzi. Byongeye yo haronkera ubumenyi bwo gutahura neza ibijyanye n'ikiza ruhonyanganda sida no gushobora kucirinda. Kugira ngo twumve neza ibijyanye n'ubuzima bw'abana bagizwe impfuvyi na sida, tega matwi itohoza mugenzanje Ala Eve Irankunda yagize mu gisagara cha Bujumbura. Ala Eve, ijambo ni gwawe.
Ugwaruka gw'impfuvyi za sida rurarajwe ishinga n'integuro ya kazoza kago. Uko niko twabitohoje hano mu gisagara cha Bujumbura tugendeye imijyango itandukanye irureze. Audrey Irakoze yavukanye umugira wa sida avuga ko yama yiyumvira ico azovamwo. Kuva abagize umujyango bamwakiriye ntibasiba kumutera intege. Muri kizi ni kutihebura kubw'uyo mwigeme. Ukwitwa impfuvyi ya sida ntibikuye guca intege. Wiri hatege Kimana atugira ko akiri mu ishure atigeze acika inkokora ngo nuko afise iyo ngwara. Kwiga amashuri ni kimwe mu bituma impfuvyi ya sida igira icizere cha kazoza keza. Audrey Irakoze numwigeme ageze muri kaminuza akaba yavukanye umugira wa sida.
Kibazo nyamukuru gihera mu kwakira ingwara yawe. Je narayakiriye nabo muhira baramfasha kuyakira. Urumva bica bimpa umwizero wa kazoza. Ku ishuri vyifashe neza ubu ndabona ko ubuzima bushoboka.
Ukuera impfuvyi ya sida biva kugushaka. Jeremy Simbavimbere numuvyeyi areze impfuvyi imwe akaba yayihawe n'ishirahamwe FVS Amade Burundi yishinze ineza y'impfuvyi n'abanaho nikora. Ugushira ineza y'ikibondo imbere yatumye uyo muvyeyi akurikirana mu vyindero ico kibondo. Ukwitabgaho kw'iyo mpfuvyi nihangiro ku muvyeyi yakiriye. Tega matwi Jeremy Simbavimbere umuvyeyi areze visi butoyi.
Nakumye ndamukurikirana nabona ko inyuma yaho akuriye azogira ico yifashije agafasha n'umuryango wendetse kazoza kiwe karagaragara kuko n'umwana teye imbere mu mutwe.
Ibintu biruko mu gihe impfuvyi zireze izindi zitoroherwa kubaho. Egide ndiho kubgayo yavukanye umugira wa sida yemanga ko ubukene bafise burenze. Uburaro n'uburamuko babwiteze ku mafaranga 200,000 binjirizwa n'inzu wapangishije basigiwe n'abavyeyi. Ukutaronka ivya nkenegwa kuribonekeza kuri uyo mujyango uri muri quartier Ecosate muri commune Gihosha. Donavine ninziza avuga ko hari gihe bafungura rimwe ku munsi bakigumya. Icibagiwe co ni kuronka amahera y'ishure ku gihe. Ukwihebera bato yibiwe mu guhagarika ishure ninzitizi mu kwiha intumbero ya kazoza keza. Egide ndiho kubgayo ni mfuvyi ireze bato yibiwe batanu.
Nuko mbona umengo ndashobora kuramba ingwara nkayiramba na hama mu nyuma ngasanga ntacyo nateguye kizombeshaho cyangwa ugasanga ndavyaye nk'umwana sinamuguriye hazoryama ugasanga nabasubiye muri bwa buzima narimwo abaye vyinkanje atagira icyepfu na ruguru nkaba ndamutaye mu barabara.
Tumenyeshe ko gushika ubu mu Burundi haharugwa impfuvyi za baba 800,000 ivyo bikaba vyemezwa n'ishirahamwe FVS Amade Burundi gishinze gufasha impfuvyi za sida hamwe n'abanaho nikora. Ukuzironderera imijyango izakira ntikoroshe. Insiguro iyitari mike uburyo bwo kubaho ntibugishemeye bivuye ku bukene. Iyindi ni gutinya ko abana bavukanye sida bashobora kwanduza abari muri uyo mujyango uzakiriye nkuko twabitohoje. Mu gihe leta yoronka uburyo yo kwihutira guteza imbere imijyango ireze impfuvyi, Space ni hangaza arongo yishira hamwe FVS Amade Burundi.
Cane cane uburyo bwo bushira mu bintu byo kugwanya ubukene tuma imiryango yongereza agafaranga. Ibyo byose birashobora kugabanya ingorane z'impfuvyi kuko iyo mu muryango kagwiza amashuri y'imyuga bakagwiza n'ibigega bishobora guhagurwa umutahe ugutanguza ibikogwa
uguharanira ineza y'ugwaruka gw'impfuvyi za sida mu kuzifasha gusubizwa ibisigi runyagwa n'abazisigaranye na kamugategwa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida.
Muri rusangi igitigiri cy'impfuvyi za sida kirongerekana bivuye ku mpfu z'abantu bakuze banduye ziguma ziyongera. Itituka ry'umuco waranga abarundi wo kwakira impfuvyi umuntu atacarinze kuraba ni indi siguro y'igitigiri kinini cy'impfuvyi ku rugero tutahora tubibonamwo. Sida yarongerereje ku rugero runini uburyo bukoreshwa mu bisata by'ubuvuzi. Ivyo bikabuko mu gihe inguvu z'abashobora gukora kugira ngo bibesheho n'imiryango yabo zitera zigabanuka. Kugira ngo twumve ibijyanye no gufata mu mugongo abana bagitwa impfuvyi n'ikiza ruho nyanganda sida, tega amatwi ikiganiro twahawe na Celine Kanyoge atwara igisata PTME kijejwe gukingira sida abana kuva bakiri mu mbanyi kwa banyina. Aganira na mugenzanje Ala Ivirankunda.
Muganga Celine Kanyoge, ndabaramukije.
Ndabaramukije.
Kubije na kazoza kabana bagendana mugiro wa sida canke impfuvyi byifasha gute?
Ufise ivyizigiro kuko mu 2015 atamwana yabakivukana umugera wa sida bera yabuze ikimufasha izihari nazo tukazifasha ingene zobaho bagashobora kwiteza imbere nabo bakazogira urugo rwabo.
Ubwo koko bizoshoboka yuko mutegura kazoza kabugo gwaruka tuzi yuko ubukene ari bwinshi mu muryango.
Muri ivyo bike abadufasha tufashisha tukabibuka cyane cyane ku miryango y'abasigaranye kugyango wa musigaranye ukareka kumurira ku ivyiwe kubera ubujyanye bwateye ubu.
Murafise ukuntu mukorana n'amashira hamwe ayo nyina sanze yitaho izo mfuvyi kugira ngo mushore kuraba neza yuko kakazoza kabana b'imfuvyi nkizo akako karakurikirana neza.
Hari igisata muri CNRS kijejwe bavuga ya mahera fa mondiale ho igisata kibijejwe kuraba ababikeneye gusumbya abandi amashira hamwe rero basanzwe barimo turakorana ifashanye twaronka kare siyo tukironka ubugabo irahari hari bize nawe bitakunde iyo mici ibiri turayitegekanya mu byo dukora twaraho kwashobora kuronka umwuga mutonyi ushobora kumubeshaho na
yego ndagukenguruki
ndabakengurukiye nawe
tugwanye sida mwabantu
tugwanye sida mwabantu
tugwanye icyo kiza twivuye inyuma mwabantu
tugwanye sida mwabantu
kitema kidato
arakoze ara Ivirankunda kuri ayo majwi n'ivyo biganira dushikirije. Tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo katubwira gati tugwanye sida.
Tugwanye sida mwabantu.
Umuvyeyi yavyaye kira mumira mwabantu.
Tugwanye sida mwabantu.
Musore n'ingumi n'ikigero umutwe mwabantu.
Tugwanye sida mwabantu.
Abashaje nabo kirasanga ngura mwabantu.
Tugwanye sida mwabantu.
Otugera kete tuze mwabantu
tugwanye sida mwabantu
kigende buje mwabantu
tugwanye sida mwabantu
hari ubujyo bwinshi bwo kuyituza.
Twibutse abatwumviriza ko ikiganiro ari kiracijwe rya Amerika. Waruka ntimurambigwe mugume impande y'amaradiyo yanyu. Uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Muganga Anita Munyana rero turi kumwe hano muri studio. Nkuko mubimenyereye rero murumva ko tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Nko kuvuga ngo kazoza k'abana bavuka ku bavyeyi bagenda na sida birakenewe gushimikirwa.
Umuryango ugizwe n'umuvyeyi n'abana bakurana ubuntu kabigisha ukuntu bategeza kwifata bakabaha umuco abavyeyi badashoboye kurera abana babo ngo bashobore kubasomesha. Nini mumva kazoza k'abo bana kuba kagenda gute mbega bataronse ibikenewe ivyangombwa ngo bakurane ubuntu ubundi bwacu buzabumeze gute mu myaka iza?
Mbaza ndakwishura.
None nyene abana bavutse ku bavyeyi bagwaye sida twobakingira gute?
Umuryango usigwa n'abavyeyi urafise uruhara rukomeye. Imbere yuko abantu baza n'igihugu kirafise uruhara gushinga amategeko abakingira. Hakaba ikigo canke ahantu hagenewe abashingwa manza bajeje kuganira abana nkabo bakabafasha basubizwa gateka kabo na cane cane babanyaze utwabo bakabasubiza utwabo.
Mbaza ndakwishura.
Igihe umwana ataronse umufasha mu gutegura kazoza kiyo bavyeyi biwe bahitanye na sida haraba ingaruka.
Kenshi na kenshi usanga bahumwiye mu bintazi bakaja mu nzoga bakaja mu nzangeso zukwitanga kugurisha umubiri. Ni ingaruka zibonekeza kuko atabantu baba baba hafi ngo babahanure. Ugasanga abo bana bari mu ibarabara bariko barasiga kuko babuze ico bafungura no kwiba bakiye.
rugamba rwa maki hayanje
waruka n'ubunyere ntimurambiko uyu numwanya duhumutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
Baguma bavuga ngo impfuvyi za sida ziriyongera ku isi bimeze gute hamwe no kubaho kwabo
ukubaho kwawo murumva yuko ushobora kugira impambamye kuko kenshi na kenshi usanga ari impfuvyi z'abavyeyi babiri usanga ari abana batawe kandi kazoza kabo atamuco uriho babakeneye bashigikirwa cane gose mu mpande zose
mbaza ndakwishura
nkabagira impfuvyi za sida zirezwe ziragera aho kwihebura
arashobora kukurana umutima ukwihora nawe nyine ntashobora guhereza urukundo abandi mwemeye kwakira umwana mu muryango nimumufate nk'umwana wanyu icyo uhaye umwana wawe ntakibure
mbaza ndakwishura
Uwando ya umugera wa sida wese achabona ko kazoza kiwe gaheze ni
ashobora kubona kazoza kiwe gaheze kuko atabumenyi abafise kuri iyo ngwara impinga iracari ndende ariko umuntu aravye mu kahisi akaraba n'ubu intambwe sinto na gatoya nta kwihebura kuko imiti yuko umuntu ashishikara kubaho ikamugwanira za ngwara zibisukirane nivyo gushima
mbaza ndakwishura
kuki ubu babona ko abana basigaye bonyene bakuye kuronsa intumbero ya kazoza
muri iki gihe umuntu abiravye kenshi na kenshi ugasanga abo bana barihebuye kuko babona abavyeyi babasize bakiri batoya atamuntu numwe abakibacira inzira ivyo ntivyari babikwiye kuba muri iki gihe baramenye yuko abo bana bakuye kuronswa indero n'inyigisho igihugu kibaba hafi kugira bishikane imbere bategure kazoza kawe
Rugamba rwa maki hayanje
Ikiganiro nikira n'ubunyane muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
Baza ndakwishura
Amareta ya Afrika arakunda gufasha imiti akibagira kugira imigambi yoteza imbere abana b'impfuvyi za sida
ibihugu bikiraba amaso amakungu mu bisata bitandukanye ari byo muvuzi by'uburimi ari by'amashure harusanga amakungu nayo nyine ataburyo bukwiriye bufise akasaba amareta akwiye gucashira hindi imigambi ivuye nyene mu maboko ya bene gihugu
mbaza ndakwishura
kwiga nko kubuntu cyane cyane kw'impfuvyi za sida gushika muri kaminuza ntibyofasha ko bitegurira kazoza umuti muri hamwe
impfuvyi zitari zikeya ziyafashijwe muri ubwo buryo ni kubishishikara kugo nabo nyene ko babonye bafashijwe kugira mu myaka iri imbere nabo nyene bazosenwe gufasha batoya babo bari inyuma iyo umwana w'impfuvyi abonye yuko igihugu camushikanya hageze nawe azokwibuka abandi
mbaza ndakwishura
nkabagira impfuvyi za sida zirezwe ziragera aho kwihebura
n'abana baremegwa n'ibibazo by'ubuzima bwa misi yose bitotegerezwa kumera ukonye nimumve namo umwana w'imyaka 12 canke 13 usanga areza abandi mwumva yuko ubuzima bwomorohera arahura n'ibibazo ku myaka yiwe atarakwiye kubona
tugwanye icyo kize twivuye inyuma mwabantu
tugwanye sida mwabantu
kitema kidato yuwakimira
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyusha hayigwaru. N'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kaduhamagarira kugwanya indwara ya sida.
Umubyeyi yavyaye kira mumira mabantu.
Kugwanya sida mabantu.
Musore n'ingumi nikigera umutwe mabantu.
Kugwanya sida mabantu.
Abashaje nabo kirasanga ngura mabantu. Tugerageze nk'abantu
tugwanye sida nk'abantu
tugitura tuze nk'abantu
tugwanye sida nk'abantu
tugende buje nk'abantu
tugwanye sida nk'abantu
hari uburyo bwinshi bwo kuyituza nk'abantu
tugwanye sida nk'abantu
hariho kwirinda gushurashura nk'abantu Kugoye naho koresha gafuko mwabantu
Tugwanye sida mwabantu
Kutizanye bikwashu bibindahira
Twakanya abanywanyi bacu Bigira Joseline yatwandikiye avuga ati nashaka gushimira gose umumenyesha makuru ara ivira nkunda ku majwi ahora tororokanya mu kiganiro kira abandanya avuga ati jewe nari ngwaye ingwara y'ubugenda kanwa no kuvuga infection mu bihimba byirondoka ariko ubu nisunze impanuro numvise mu kiganiro yagiranye na muganga Anita Munyana byatumye nkira n'ukuri ngwara yari maze imyaka 5 ndayiha imiti byanka ndamukiriza ara ive hi Washington umubwira abandanya dufasha uko nyene murakoze turakeje mufaso nibigira Joseline kubukira ingwara yaramaranye imyaka ishika kuri 5 twongera tumumenyesha ko ubutumwa bwo kuramutsa ara ivira nkunda bwa mushikiriye tukaba dutegwa intege nuko ikiganiro cacu kira gituma abanywanyi bacu baronka inyishu z'ibibazo bijanye n'amagara yabo tukamenyesha ariko rero umufaso ni Joseline ko mugenzanje ara ivira nkunda adakorera Washington muri leta zunze ubumwe za Amerika ariko ko turi kumwe hano muri studio ibujumbura mu Burundi Uwundi munywanyi Modeste Nzambimana yatwandikiye avuga ati amahoro ijwi rya Amerika jewe ndi umwigeme yavukanye umugera wa sida kabamba muri quartier Kiriri I Burundi avuga ati ndabasabe muzokore ikiganiro cy'ukuntu abakobwa turwaye indwara ya sida abahungu batoduharira ivomo akarangiza avuga ati erega natwe turakeneye gukundwa sivyo gala yivu muganga Anita Munyana bamurahumurize yo mwigeme imbere yuko tumutegurira ikiganiro yifuza
urakoze Modeste Nzambimana ku ntege uduteye turashima cyane gose kubona ibi biganiro bibafasha mu nzima bwa misi yose nubeshi murakeneye gukundwa kuko umuntu wese arakeneye urukundo nubwira intege nke hari uwo Imana yaguteguriye ico no gusaba coco kwihangana
ikiganiro nikira cijwi rya Amerika kuko musanzwe mubizi rero ikiganiro cyacu tukirangiza ku gace bikubwiye iki aho rwaruka rutanga isiguro ku myibutse y'abasokuru uno musi uvuga uti nyamwigenda ko ntari miri impeshi bikubwiye iki
impeshi bavuze impeshi nabo baba bavuze barimo ibyiki ibizera muci aba babashatse kukwerera ko mukeni impeshi adashobora kuyinimira kukaba kenya
bikubwiye iki
nyamwigenda ko ntari miri impeshi kubera ubujya bafise iyo rero agize amahigwe akaronka imbuto yo kurima mu gatasi arashobora kuba igihe kibi hakaza imvura cyangwa ikizuba twatundi yari yarimye ntatwimbura bisigura rero kugira ngo aronke imbuto yo kurimira ici bica bimugora
arabitoye Shimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe rero mu kiganiro kira shimiye ara ivira nkunda yamfashije mu gutororokanya majwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoya kongera kagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku gihugu cya Amerika mufite icyo mushikiriza cyane mubaza kubyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura Mubyandike mu jambo rimwe @gmail.com cyangwa mutwakure kuri 79 953 ubusa 74 cyangwa 79 934 757 Diane Ndonse nije mwari kumwe kuri mikro ndabaseze ndabifuriza kugira amagara meza na ubutaha
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.